Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Tubahe mwiriwe tubanikaze mu makuru Radio Indundi Culture yabateguriye kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu ni tariki ya 6 kwezi wa 5 2026 aza kubagize n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Ugwaruka go mu ntara ya Bujumbura ruri mu gwiyandikishije muri rusansu mugaba atagira akazi kwabaye mu mwaka wa 2020 mu Burundi ruri doga kwico gikogwa cabaye nko kubatesha umwanya kugwaruka rubonako ibikogwa be nivyo bitoza biraba ataco bishika ko nayo abaja kurondera akazi mu gihugu nka mu gihugu ca Afrika yepfo muri kino gihe ntiruriko ruroroherezwa ko ariko haba imyiyerekano mu bisagara bimwe bimwe by'ico gihugu aho abakoreye imyiyerekano biyamiriza abanyamahanga baba muri ico gihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko na y'umugwi w'igihugu ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha Barundi severe utera akama Barundi bose ko babwirizwa kubaha ibitari ivyabo canke ibinyagano hamwe no kubitabidandaza ivyo bikaba vyashikijwe n'uburongo yo mugwi Pierre Claver Ndayicariye ku mugwa mukuru wa politique igitega aho uwo mugwe ari kusubiza umuryango ivyo wanyazwe yamara abizi ivy'amategeko bamenyesha ko uwo mugwi yoze urafata ingingo zinywanisha Abarundi ho bahagiye gukogwa karata karanga muntu shasha zoha uburenganzira nyeneyo bwo kuja mu bihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bivanye n'ubuhinga izo bikozwemo ibyo bikaba byashikirijwe n'umuyobozi mukuru ajejwe imigambi y'intwaro hagati mu gihugu umushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu nama yo kwerekana aho ubuhinga bwo gukora iyo karata karanga muntu ikozwe mu buhinga bwa none bugetse amakuru saya gusa tubafite n'ayandi na makuru ahagarariye umwe bw'ivyuma na Matthew abona Yesu Dieu donné niyo yanzigamije ndabashikize mu kanya n'inkuri mwimukwayo
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaramutsa mwarimeje kuvyumva mu ngiyo nkuru nkuru kugwaruka go mu ntara ya Bujumbura ruri mu gwiyandikishije muri rusansu mugaba atagira akazi gwawe mu mwaka wa 2020 mu Burundi ruri doga kwico gikogwa cabaye nko kubatesha umwanya go gwaruka ruvuga ko rutanatahura co ugo rusansu magwari rugamije rwisunze ko havugwa ko gwagira ruronswe imitahe yo gukora ni mu gihari ugwemeza ko gwafuye kwiyandikisha kuko abatagira akazi babananya kwiyongera ugo gwaruka rubona ko ibikogwa be nivyo bitoza biraba ataco bishikako udironkeje imana
kumva twakwicwa na gatwengo twibutse imirongo twatonze ngo tugira turonswe ubuzi cyanke imitahe ayo namwe mu majambo ashekirizwa no gwaruka gwari gwiyandikishije muri rusansuma yo gwaruka gwahejeje amashuri rutagira akazi gwari ofisi hagati y'imyaka 16 na 40 gwabaye mu kwezi kw'icyenda mwaka wa 2020 abo twaganiye bavuga ko bumiwe kumva go rusansuma tanyisha gwabahaye kuvyo bari biteze
Ndiwa mbuka yusema ni mtese vikende kuya ndikisi. Jena ni mtona inchi mbukande.
Ugo gwaruka rushikiriza ko nubatakazi rufise rukabona kwico gikogwa cabaye nko gutakaza umwanya.
Oya muri make ngira ubwo bashakuraba abashomeri bari mu gihugu ngira uko bangara. Nzi byakurike nabyo tuzi none ko byahereye hajya nyine mu kwiyandikisha
aho bigeze rubona ko ibintu nyabuna bishobora kuba nabi gusumba rufatiye ku kuntu ababandanya guheza amashuri biyongera ari kubuzi ntibwiyongere bose basaba ko leta itozirashira uburyo mu kintu nk'ico ataco kigaruka kurufasha nyabune kigico tuma ibitegira iby'abatagira akazi biyongera
harabatakaje umwanya baragenda kwiyandikisha bavuga ati reka tugende kwiyandikisha kandi bagoma barindiriye response barakwiye kuraba icyo bababwiye canke naho hako baza baraza kurondera gwaruka bagenda kugwandika bagira amarasasu barakwiye ahubwo kubanza kubategekaniriza inyigisho bakabigisha hama hagenda kwiyandikisha uwumvise impamvu tikamye agenda kwiyandikisha nirumva nyine ko mibandika biherera ngaho
Mu rugo rusansuma gwabaye mu mwaka wa 2020 mu kwezi kw'icyenda hakaba hari ugwaruka gwaba 290,000 mu gihugu cyose muri abo baharuwe ibice by'aba 80% bari bafise impapuro z'umutsindo z'amashuri yisumbuye n'ababa ibice 20% bakaba bari bahejeje kaminuza
Odironkeje Imana ibura ryo ry'akazi mu Burundi ni kimwe mu bituma rumwe mu gwaruka gw'abarundi bitamwe kuja kurondera ubuzima mu bindi bihugu ndetse rukana haba rudakwije ibyangombwa bituma rimwe na rimwe abo Barundi bahaba batekewe n'ubwoba kimwe muri ivyo bihugu ni nka Afrika yepfo amazi imisi abera imyerekano muri bimwe mu bisagara bigize cyo gihugu aho hari kwiyamiriza abanyamahanga ba muri cyo gihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko gushika abarundi baharugwa muri mirongo bakaba bamaze guhagarikwa muri iyo migumuko byinshi kuri no nkuru na mugenzi wacu Jide nahaye
kuri wa gatatu nka karorero amamangazine hamwe n'amazi bamwe namwe mishatsi byabimukira harimo n'abarundi byari byugaye mu bice bimwe by'intare ya Northwest yahanurubibe n'igihugu cha Botswana bivuye kubwoba nyuma y'ubutumwa bwanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi bo buri abimukira batagira ivyangombwa muri iyo ntara nkuko bivugwa n'abarundi bahaba abarundi harimo n'ababa mu yindi micungararo nka Pretoria bavuga ko muri kino gihe babayeho mu bwoba bitewe n'ibiri kubera mu bindi bisagara nka Durban Cape Town Johannesburg na Soweto nkuko vyemezwa nabo barundi
ubwo bantugoreka kubyo gutera nk'umuntu tari mu gihugu cyo wanyumvise mu gihe biriko bishikira abanyamahanga nkawe kuko nabo bari umunyamahanga biraho gutera mugabo cashira imana imbere
bamwe muri bo bavuga ko bahisemo kuba muri ico gihugu nk'impunzi kubera badashobora kuronka ivyangombwa bitagenze uko ivyo bituma bashobora guhagarikwa n'igipolisi cy'ico gihugu
ntabwo tuba dufise uburenganzira bwo kubona ivyangombwa abenshi tugerageza uburyo bwo kuhaba tukahaba nk'impunzi abo bidakundiye ko baronka icangombwa cy'ukubaho nk'impunzi baca bahabaho uko nyine ata cangombwa bafise rero nibo bantu bakunda kuba bahura n'ibibazo cyane iyo uhuye n'abapolisi wa migration bakagufata bakakubaza ivyangombwa atabyo ufise kenshi bagutwara bakagufunga tubaho nyine mwubwo buryo nyine bwo kugira ngo umuntu we abeho yirukanga
kuva mpera z'ukwezi guheze iyo myerekano itanguye ishyira hamwe ONST Weton Frere rirwanya urudandazwa rw'abantu rivuga ko abarundi barenga 70 ari bamaze guhagarikwa muri iyo myerekano nabo serikizi bw'Uburundi muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo mu mpera z'ukwezi guheze bwari bwasavye abarundi baba muri ico gihugu gufata ingingo zose zikenewe kugira bikingira ingaruka zoterwa n'iyo myiyerekano
ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bumesha ko ico kibazo c'abarundi bari muri Afrika y'Epfo bubandanya bugwikurikiranira hagufi Edouard Bizimana buramutswa yemeza kwaguma avugana n'inzego z'ico gihugu kugira ngo abarundi bakingirwe avuga ko gushika ubu atabarundi barumva bagize ingorane akabahamagarira kuguma aho bari mu kurindira kw'iyo myiyerekano ihera tumukurikire
ndi twarakurikiranye ico kibazo gose n'ubuserikizi bwacu hanyuma turafata imyanzuro yuko ubwa mbere na mbere ijya myerekano bari bayivuze ku maradiyo kwizoba hanyuma nk'abarundi twaciye dukorana n'ubuserikizi bwacu muri Afrika y'Epfo turasohora amatangazo tubabwira yuko bokwiyubara ntibaje ahantu hazoba hari imyerekano canke bagabanye ingendo kandi ico carakozwe abaravumbise nkankama kugeza kuri uyu munota nta murundi aragira ikibazo nta murundi aramererwa nabi kandi tuguma duhimiriza Afrika y'Epfo tubabwira yuko bogira ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bw'abanyamahanga bw'abarundi gusa bwubahirizwe kuko bagiyeyo kurondera ubuzima sinkozi z'ikibi mugabo urumva ko byashitse ikibazo kikahaba burya igihugu cyose gifise itegeko obligation yuko aricyo gikingira abantu bose ba muri ico gihugu arabanyamahanga arabenegihugu ugutegetse nibwo bakingira nk'u Burundi twebwe kugeza ubu nta kibazo kirahaba arico gituma ngira ngo tuvuga tutinije akanya gato uko se ubwa mbere bibaye byama byabaye ariko kama tubatera nuko ubwa mbere tubaremesha kandi tukubumvisha yuko turi kumwe dukurikirana ibiriko biraba hariya kandi umutekano wabo turadishinga abari muri Afrika y'Epfo nabo nyene twabwira yuko dukurikirana umunsi ku munsi ibiriko biraba kandi twongera kubibutsa yuko bokurikiza impanuro twabahaye bakirinda ahantu bateraniye abantu benshi kandi bakagabanya n'ingendo kugira ngo barindire igihe situation izosubira kumera neza bagasubira gukora imirimo yabo
ari umushikiranganji w'abakozi n'akazi ka Supariko bako nawe agaragaza amakenga ku ibwirizwa rigenga abakukuruke rishasha riheze gutegwa k'umukono n'umukuru w'igihugu kuwa 30 ndamukiza guheze ashikiriza ko zimwe mu ngingo zaryo zivuguru zitegeko ryasohowe mu mwaka w'2022 kubwiwe abakukuruke bakwiye gutunganirizwa bagahabwa iteka we yahoze ari umushikiranganji wa leta y'u Burundi asaba ko umwaka w'amafaranga w'2026 umwaka w'2027 utohera uwo mugwi w'abahuze bakorera leta udatunganirijwe kurikira gasupariko bako akaba yahoze ari umushikiranganji w'abakozi n'akazi
itariki imwe y'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze umukuru w'igihugu yavuze ati inama shikiranganje yarabyize hanyuma ibona yuko twotangurira ku bice 75% kuko byateze kuba imishe itatu 75% 85% hanyuma ijana ku ijana none imyaka itandatu iraheze iryo tegeko ritigeze rija mu ngiro rirasubirwamo ni inama nshinga amateka uyu mwaka inama nkenguza amateka irasubiramo uyu mwaka w'ibihumbi 2026 maze umukuru w'igihugu aca aritera ku igikumu itariki 30 ndamukiza tukanabimushimira turindegura yuko ryasubije inyuma iryo yari yateye ku igikumu inomera imbwa gakwego busa 9 kwezi kwa ntwara ndi mwaka w'ibihumbi 2022 haheze imyaka itandatu ridashizwe mu ngiro batasiguye gituma mu nyumba bavuze ati nta mafaranga ariho mugabo ayanyuruzwa yo yaranyuruzwa mbere niwe ahora nabitubarira tugira tuti ngingo ya 4 ya 6 ni 9 bakuye ko na gace ka 4 na ka 6 ntihenze niko rero kagiye gusubiza inyumba ibintu twifuza ahubwo yuko ibintu byotera imbere bikangishira bakashashira ko yari mafaranga hanyuma itariki 30 z'ukwezi kwa ruheshi umwaka uza tukaje tuzikira bya bice 100% iyo niyo tariki ntarengwa yuko umuntu yari afite deni yateza kuba yaririsha amafaranga nayo nibaza yuko hariho ubushake bwa politike byoshoboka yova harya nayandi yavuye nibibuke icyari cyo mukukuruke
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture amakuru yacarabananya ku isaha 12 n'iminota 26 umugwi w'igihugu jejwe kuvugana kuri no kunywanisha barundi CVR utera kamu abantu bose ko wabwirizwa kubaha ibitari byabo canke ibinyagano hamwe no kutabidandaza ivyo bikaba vyashikizwe n'urongoye Pierre Claver ndayicariye hari mu gihugu aje gushikiriza ku mugaragara ingingo 9 wafashe ko hari ku mugwa mukuru wa politiki giteka kuri wa gatatu waserukiye uwo mujyango uwagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe majani 972 yasubijwe ikibanza yari yaranyazwe ico gihe yagaragaje kwico gikogwa Severi kirakora kije kubagabaniriza gahinda bari bamaze migihe kirekire ahe gitega twakura mugenzi wacu ni Sentanguvu
inyungu 9 nizo umugwi igihugu ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Severi mu camaki yo mu gifaransa washikirije ku matongo n'amazu yanyazwe mu bihe by'amagume yashikiye igihugu cy'u Burundi kuri wa gatatu ku mugwa mukuru wa politique mu ntara ya Gitega bimwe byaranze izo ngingo z'umugwi Severe hanimwo abantu bemeye kuganira bagaca bajana amasezerano bagiriraniye hagati yabo mu mugwi Severe nawo gaheza ugashira mu ngiro ivyo basezeranye ikindi nuwituye mu mugwi Severe amatohoza amaze kwerekana ko yabeshe araheza ca aremera gusokora ugo rubanza yongera yandikira uyo mugwi Severe ko ahevye iryo tongo muri izo ngingo hagaragaye kandi wonyazwe ariwe bibara Petero Karaveri asanzwe ari mu kuntonde z'imyidondoro umugwi Severe ufise yarafise ikibanza muri quartier Chatanya mu gisagara ca Gitega akaba yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri amatohoza y'uyo mugwi Severe aheza yerekana ko uyo bari bahayanije ariwe Taruku Bashir yaciye yihagira ico kibanza uwuserukira umuryango w'uyo yanyazwe co bashaka Wilfried yashikirije ko biru kije mu muryango ko kuhoza ico kibanza bije kugabanya agahinda bari bamaranye igihe kirekire
ngutsangira kamwe kugushikirizwa ahantu mutama wacu bari bamunyaze umunsi n'umunsi mukuru ku muryango wa Birara wa kamwemwe cyane umunsi ni kuja mu misa
Petero Claver ndayicariye arongoye umugwi Severe asaba abanyaze n'abanyazwe kuganira kandi agabisha abazotera ubwoba abasubijwe ibyabo ko inzego z'igihugu zitazobihanganira akebura kandi aba n'abandi amenyesha ko ikitarigwawe n'ikinyagano bitadandazwa Anise Ntango Vigitega Radio Indundi Culture
kubera rero bino bikogwa byo gusubiza amatungo Severe ivuga ko yibwe uwo mugwi uri kurarangura kuva ku munsi wa mbere uruhara rwagiye ruragwa na leta zigihe ayo magume yaba bwo kwisunga kugira ngo hakingwe inzingu zingu ry'injyane zo muri kazoza n'umwihwezo umushingwa manza Jean Bosco n'ibizi wasanga bamwe mu bafisa ayo matungo uno munsi bashobora kugwa mu mporero bakazira ivyo batazi kubwiwe ubutungane bunywanisha bwo kinga injyane zose zo kwaduka muri kazoza abarundi bakabana neza
hari amatongo n'andi matungo yafashwe na leta aragurishwa abantu baraza baragura ari umuntu yasahuye ugiti ciwe ivyo birumvikana yabwizwe n'ukurikirana mbere mugabo twebwe turaba kubijanye na leta ivyo leta yo nyene yanyaza abo bantu kubasha bwayo igaheze kabigurisha abantu bakaza kubigura none umuntu yaguze yo hava yikorera uwo mutwaro w'amakosa ya leta yo 2022 niho hari kibazo rero kubijanye n'amategeko kubera yuko amategeko haba mbwizwa shingiro canke mu yandi masezerano mpuzo makungu araba ivyo leta yakazira muntu arakingira umuntu wese muvyiwe uwo muntu yataza amafaranga yi bamwe baba babiguze basavye amakredi muri banki bakabiriha buhoro buhoro ivyo twarumvise ko na severe mungingo yafashe yabivusiguye kavuga yuko leta yagurishije atabubasha ifise uhagaze kuri ico cyonyene wumva uwo muzigo w'amakosa ya leta yo 2022 wo kwikorerwa n'umunyagihugu buno munsi aha rero niho twibaza ko mu gusevere urabira cyane mbere no mwitekore ubugenga mu ngingo ya 186 iratomora neza yuko leta yemanga amakosa yakoze turisunga kandi n'umugenzo mwiza w'ubutungane ico bita principe de continuité de leta leta y'irindwi na kabiri niyo leta y'uno munsi ivyo biri mu masezerano mpuzamakungu ategeka ama leta kwemanga ivyo yarakoze severe ifise igikorwa gikomeye ugomba kunywanisha abantu no kuraba neza ingingo ufata ko zitaza zirenganura abo mu 2022 zigaca zirenganya abuno munsi ivyo navyo ntacho biba bihinduye abantu bataronse ubwo butungane ntibashobora gusubira gutinya gukora ivyo vyaha bisa n'ivyo byakozwe muri kahise kuko bavuga bati nabandi ntibahanywe tuzaba dusanga tuvye mu nzingo zingo y'ivyaha kandi ivyo nta mugundo umwe w'abarundi nta n'intwaro yo vyumukiramo
Jean Bosco nibiza akabari umushingo w'amanze karatakaranga muntu nshasha koze mu hinga bwa none yo bigiye gukogwa irashobora kuguzokoreshwa mu ngendo mu bigo bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nk'igitabo cinzira ivyo bikaba byashikijwe na Valentine Nahimana umuyobozi mukuru ajejwe imigambi intwaro gati mu gihugu mu bushikanganye mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu inyuma y'inama yo kwerekana inga gukoreye yo karatakaranga muntu koze mu hinga bwa none bugeze Nahimana ntavuga ryari iyo karata izotangura gukogwa naho uhinga bwo ku kora buhari ariko sigura ko hasigaye ko itegeko rigenga ko gwagiryo karata rijaho tumukurikire
hagiyeho itegeko rikingira guhanahana amakuru ndo kuvuga ibyavuye mu nzandiko ndangamuntu hanyuma turabye n'amategeko gabayo mu karere canke mpuzo makungu igihugu cateko umukono akaba nayandi turabye tugasanga ikarte twoba dufise ntihuye nuko aha abandi bageze twateza kugira ngo ikarata ishobora kwishura ibyo bibazo byose karte ngene yakozwe ku buhinga bwa none ku buryo yegereje bijya bigize passport byose babirimo ku buryo ahuciye hose muri bihugu duhanu urere ubundi burafitanye amasezerano n'ibihugu byo muri kano karere yuko abanyagihugu baho batembera bakidegembye bakoresheje karangamuntu mugabo kugira dukoresha karangamuntu nuko ariyo bya karangamuntu igezweho kuvuga rero niyo Burundi buzotanga bizobishobora gutembera n'ibi bihugu byo muri East Africa iyo carte ifite cyo bita numero d'identification ini kabiriko ifoto kabiriko nibiranga umuntu harimo biboneka n'ibitaboneka itegeko kubonwa n'uwo bijejwe hanyuma aho umugambi ugeze platform iriho kaberetse ko dushobora gusohora ikarata turizeye yuko mu minsi ya vuba tutotangura natwe kusohora izo karte biturindiriye itegeko ko rijaho urero hateza kujaho decret sur identification numérique la production d'un numéro d'identification unique na carte d'identité biométrique itegeko rigiyeho umugambo kubandanya kubera tumaze iminsi woni bo yubuhinga sana biteguye ubarije itariki cyangwa umunsi no hava ndakubesha ko nibintu bisaba ubuhinga ko birasaba kwigisha bajya baje d'état civil bo kuma zone
ishiramwe bita action contre la pauvreté muri mu gifaransa mu byo gitaho harimo kugwanya ubukene mu miryango rinegura ingorane ziguma zibonekeza mu gushikira ubufasha abanyagihugu bazeye ku mavuriro aho ni muri zone rubirizi muri komine ntango intara ya Bujumbura ni nyuma y'ikiringo giheze iryo shiramwe rihatanze ubufasha bugizwe n'udukatatu kwivuriza ko bita CAM carte d'assistance médicale muri mu gifaransa mukuru wayo Jean Samandara negura ko ivyo biba mu gihe ubu mu mazone yose hubatswe amavuriro ya leta ariko kwemera kubandanya ubwo bufasha kugiterambere ry'amagara y'ababa muri ico gice bafise amikoro make kurikira Jean Samandari akabarongoye ishira hamwe bita action contre la pauvreté
haraheze kiringo kirenga nk'amezi atandatu mwishira hamwe action contre la pauvreté dutanze amakarata yo kwivuza muri komine ya Kera ya Mutimbuzi mwihangiro ry'igihugu hasotse itegeko rivuga yuko umuryango wose utegereza ko ufise ikarata yo kwivuriza ko mu ntumbero yo kugira ngo abene igihugu bose bagira amagara meza inyuma y'ikiringo dutanze ayo makarata hari ingorane amavuriro atari hafi ari kure na kure ariko buri komine barashizeho ugwego ruraba magara district sanitaire icakabiri buri komine barashizeyo ibitaro vya district mu mazone nka yose tufashe nka komine ya Kera ya Mutimbuzi n'umunsi ari komine Ntahangwa nta zone nimwe idafise ivuriro rya leta hamwe n'andi mavuriro yabikorera utwabo cyo gituma hace haza niyo ngingo yuko umwene gihugu wese tarasanzwe afise ikarata yo kwivuriza ko dufate nka ziye za mituweli cyangwa amasiras ko ategerezwa kuba afise ako gakarata ko kwivuriza ko kabene gihugu kugira ngo umwene gihugu ashobore kwivuza kandi agire namagara meza nkuko twabitanguje wari umugambi projet pilote kugira ngo tubanze turabe ingene bigenda igaruka nziza y'uwo mugambi turafise rero intumbero yuko tubandanya tugerageza kurondira uburyo kuko n'umugambi shirahamwe ryacu washize imbere mu bijanye n'amagara y'abantu
Jean Samandari akabirungi shirahamwe bita mu rurimi rw'igifaransa Action contre la pauvreté ta 12 minota 36 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje mwese cyo terere kugira amakuru aboneke nkengurukire kandi na Matthew abone Yesu yamfaje mu gabwe ivyuma yo done niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kwa na yamugira umugoro bamwiza aho muherereye na gahwane